Nisha, Nisha, baby Natasha.
Nisha, Nisha.
Yesu o unkunda, ni manyo kungshobize. Okula myanka kwe haho, nukshava tich kwe taho. Oksima kukanye ba, nukshava nsasire, kwenyelize hii niwe. Nukshava onyebe mbele, ntamburiro muriwe. Sumtamburiro muriwe, amagara ganje nibusha nyowe mjibumba. Shodise binjo misho gawereba nisha tata. Sasi avyo na ume ntamburiro muriwe. Ntamburiro muriwe, sumtamburiro muriwe. Amagara ganje nibusha nyowe mjibumba. Shodise binjo misho gawereba nisha tata. Ninkweta iwe Yesu ichiriza omoyo wawe. Ashume, ashume ankwate o kandi sasire. Omoyo wawe. Ashume, ashume ankwate o kandi sasire. Ninkweta iwe Yesu ichiriza omoyo wawe. Ashume, ashume ankwate o kandi sasire. Nkushaba onyewe mbere muriwe, sumtamburiro muriwe. Amagara ganje nibusha nyowe mjibumba. Shodise binjo misho gawereba nisha tata. Sasi avyo na ume ntamburiro muriwe. Tamburiro muriwe, sumtamburiro muriwe. Amagara ganje nibusha nyowe mjibumba. Shodise binjo misho gawereba tata. Sasi avyo na ume ntamburiro muriwe. Abachara kutweta iwe Yesu ichiriza omoyo wawe. Ashume, ashume atkwate o kandi tusasire. Abana abashisha nibakweta iwe Yesu ichiriza omoyo wawe. Ashume, ashume abakwate o kandi basasire. Nkushaba onyewe mbere ntamburiro muriwe. Sumtamburiro muriwe. Amagara ganje nibusha nyowe mjibumba. Shodise binjo misho gawereba nisha tata. Sasi avyo na ume ntamburiro muriwe. Ntamburiro muriwe, sumtamburiro muriwe. Amagara ganje nibusha nyowe mjibumba. Shodise binjo misho gawereba nisha tata. Sasi avyo na ume ntamburiro muriwe.